VOA. Iyi ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 i Kigali. No musi ni kuwa gatanu itariki 16 z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2016. Muri studio Indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mgitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'ubumwe za
Amerika. Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga cy'uyu munsi. Ishyirahamwe mpuzamakungu ry'ubumwe bw'inama nshingamateka zo ku isi IPU mu mpfunyapfunyo y'icyongereza risanga igihugu cy'u Burundi kiri mu bihugu 25 bya mbere bifise abakenyezi benshi mu nama nshingamateka na nkingu z'amateka. Muri aka kanya inama nkingu z'amateka y'u Burundi igizwe n'abakenyezi 50%, inama nshingamateka nayo ikagira abakenyezi 33%. Yamara ukutiga canke ukutabandanye mu mashuri yisumbuye ni intambanyi ikomeye ku bakenyezi bipfuza kuja muri izo nzego z'igihugu n'izindi zifata ingingo, niko bamwe mu bakenyezi bari muri zo babibona. Mu kiganiro muri Isanga cy'uno munsi tugiye kuganira n'umwe muri abo bakenyezi, Madame Nadine Gacuti, umukuru w'ihuriro ry'abakenyezi ryategekanijwe n'ingingo y'umukuru w'igihugu mu ntumbero yo kugira abakenyezi bashobore guserukirwa kandi kugira baronke aho bashikiriza ivyumviro. Madame Gacuti Nadine ni nawe kandi ari buramatari w'intara ya Bujumbura. Turi kumwe ku murongo ni umutumire wacu. Madame Nadine Gacuti, ndabaramukije, ndabaha ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Nikoze cyane Oriane.
Ego.
Nabanje mbanze nkusore gatoyi ndi mukuru w'ihuriro ry'abakenyezi, ariko ndi umwe mu bari mu ihuriro ry'abakenyezi ntabasekeye intara ya Bujumbura.
Ego, murakoze cyane.
Ego.
None kuri ico nyene mfasoni Gacuti, wabanza ugasigurira cyangwa ukibutsa abatwumva ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi rite ritunganijwe rite rigizwe nabande rikora rite muri make?
Ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi ni urwego ruha ijambo abakenyezi kugira ruserure yaba ibyiza cyangwa ibibazo abakenyezi bakunda kugira, kuko harabonetse amashyirahamwe menshi ahuriyemo abakenyezi ugasanga nibari kubakorera hamwe kugira ngo basubire ibyumvu z'umukenyezi koko. Ariko rero nari Burundi maze kubibona nicishije mu bushikiranganji bushikirana n'agatira k'umukenyezi, bashoboye gushyiraho ikintu abashinzwe bashobora guhurira ko ari ryo huriro ry'abakenyezi mu Burundi. Ibyo naryo kugira ngo ushobore kuba urimo ni uko uba waratowe kuva ku mutumba ubako gushika ku rwego rw'igihugu. Aha rero ku rwego rw'igihugu nuvuga yuko simvugiye usanzwe arirongowe ku rwego rw'igihugu, ariko mu ntara yacu ya Bujumbura iserukiwe n'abakenyezi 5 mu ntara, hamwe n'abakenyezi 5 makumine yose imitumba nawo ni 15. Abo rero urumva nibo bakunda kuragira hamwe ibibazo by'umukenyezi cyangwa ingorane umukenyezi akunda kugira, cyane no mu kibano iyo hadutse nk'ibibazo by'umukenyezi nibo kenshi usanga bakunda no gutanga impanuro no mu kubigeme bakiri bato bagatanga impanuro ku mungo kugira ngo umubano ugende neza.
None muri kandi buramatari w'intara ya Bujumbura mutangura amabanga yo kuyobora no gufata ingingo ku rwego w'intara wasanze ayo mabanga nk'umukenyezi ameza ate cyane cyane inyuma yaho mutanguye kuyobora urwo rwego mu ntango mwasanze byifashe gute nk'umukenyezi
ngo amabanga tukiyaronka wabona ko ari amabanga kagoye cyane na cyane cyane ko n'igihugu cyacu cyari gifite umutekano muke ariko ntibyaduteye ubwoba na gato nk'umukenyezi twarahagaze neza turahagaze umutekano intara iragira amahoro n'umutekano uwo makomini yose aratekanye ubunye abanyagihugu bariko barakora ibikorwa by'iterambere mu mitumba mu makomine hose mu ntara ubu umutekano umeze neza turi ku bikorwa by'iterambere by'intara kandi kenshi bakunda kwibaza ati abakenyezi ukuntu uko ariko ibyo nasanze umukenyezi ahagaze neza agakora akazi bamuhaye neza agakora afite umutima uri hamwe arakora ibintu byinshi cyane kandi ugasanga rimwe rimwe arasumbije n'abagabo rimwe rimwe ugasanga niwe ashoboye no kuronka n'amata menshi nk'uko byama byabonetse
none ku bijyanye nk'ibyo tugiye kuganira kuri uno munsi ku bijyanye n'abo bakenyezi abo bigeme bipfuza kuja muri izo nzego z'igihugu cyane cyane zifata ingingo umwigeme yipfuza gukorera igihugu kandi akabona ko kwiga atari ikibazo azobandanya kaminuza akabandanya amashuri yiwe yose ariko acivyumvira yohera hehe kugira nawe nyene umunsi umwe ashike ku aho washitse ku rwego rwo kuyobora intara ya Bujumbura yohera hehe
ehego kwisanzwe umukenyezi nta mwana n'ikinono yaba umuhungu yaba umukobwa bose bahamagariwe kujya mu mashuri ariko icyo dukunda kubona usanga umenga abana b'abakobwa ntibakunda kwiga amashuri maremare ugasanga bakuniya niyo yize ashyitse mu mwaka wa gatandatu akabona ikibazo kiramunaniye icyo kubera ko usanga akenshi bakibagira kubaka izabo ariko ashoboye kubandanya akiga amashuri yisumbuye agashyira ko abona kaminuza narijya usanga ibitigira ari bake gusa usanga ufise ushobora kuronka nawe ubushobozi bwo kuba wojya mu nzego zifata ingingo nka buramatari igihe cyo nubwira abakenyezi abana bakiri bato inkumi zikiri ku mashuri ikintu cya mbere kugira ngo ushobore kwinjira mu bibanza mwene ibi ni ukuba uramenyekanye bakamenya icyo ushoboye cyane cyane mu gushobora ikintu rero ni ukuba wararonse ahantu berekanira uko ushoboye hari abacisha mu mujyambwe hari abacisha mu mashyirahamwe atandukanye hari abacisha mu madini hose bakabavuga butumwa twarabonye bavuga butumwa batari bake b'abakenyezi kandi bavuga neza ubutumwa rero ibyo iyo ubonetse ahantu ushobora kubona ko ufata ijambo byose birakurikira rero bavuga nyina no ku ishuri ugiye kuraba iyo ushoboye kuba derege uri umukenyezi uri umukobwa ukiri ku ishuri usanga ibyo birakurikirana mu buzima bwawe ugasanga no mu buzima bw'iwawe urashoboye kuronka amabanga kuko warayatanguye kuko waramaze kuronka ikintu kubona yuko uri mu bantu ushobora gufata ijambo rero ibyo rero birakunda gufasha cyane cyane nk'iyo waragiye mu mihari n'imigwi dufate nko muri egiso cya katolika cyangwa mu baririmbyi mu maegiso atandukanye ushoboye kuba uri ahantu ushobora gufata ijambo mu bantu ibyo rero birafasha rero nkabahamagarira iki ego kwiga n'ibyo mugabo no kujya mu migwi itandukanye yaba imigwi y'inkino yaba imigwi ya politiki yaba imigwi iki yose irafasha kugira ngo iguhe ingufu iguhe n'ubwenge bwo kugira ngo umenye ingene ushobora no kwifata imbere y'abantu ibyo rero byaradufashije cyane tuve mu buzima nagize kuva nkiri muto namwe nkunda kuba ndi kumwe n'abandi kandi kumva guserura icyumviro cy'iwanjye bikanyorohera ibyo rero birafasha cyane nicyo navuga hano ikindi ni kwiga amashuri urashobora kwiga amashuri ugasanga wize amashuri atakorohereza kujya muri izo nzego ko murazi neza kugira ngo mu Burundi ube buramatari ni uko uba ufise impapuro z'umutsindo bita lisansi urumva ibyo wowe utabifise naho uba ufise uwo waronse uwo mugisha hari sanga byanzwe yuko bijyamo kubera kubera yuko tashoboye ku utashoboye kufisa urupapuro rero ni urupapuro rurasabwa kugira ngo ushobore kujya mu nzego zitandukanye ariko ngaruke kubwira umushinga w'amateka cyangwa umukinyiza amateka mu Burundi ibyo ntibaravuga neza amashuri mugabo by'amashuri cyane cyane ni mu nzego zifata ingingo
none ku bakenyezi bakuze cyane cyane bifuza kuja mu mabanga ya leta no kuduza ubumenyi bwabo cyangwa kuyobora abandi mubona bona bonyine bijukira gusubira ku ntebe y'ishure ya kaminuza kugira ngo baronke ubwo rupapuro ngo basubire
bonye rwose kuko unye abakenyezi n'ahaba yaratanguye ku kazi urabona ko abakenyezi unye batahuye ubu ariko barasubira ku ishuri bagatuma biga bakora bagakora gushika saa cyenda saa kumi n'iminota ugasanga bagiye kwiga kandi imyaka itandatu indwi ugasanga yaronse yampamyabushobozi rero nicyo gushimira cyane leta y'u Burundi kuko kera siko byahora kera utigize kaminuza y'u Burundi nta handi waja ariko ubu makaminuza arabaye menshi cyane ari amakaminuza Ngozi za Gitega he Bujumbura ho ni nyinshi cyane no mu zindi ntara hose za cyankuzo hose ariko barubaka amakaminuza bisigura yuko mu minsi ijya atawuzovuga ati naretse kwiga amashuri menshi kubera nabuze aho niga ahubwo abantu bose twabahamagarira kwiga amashuri maremare cyane cyane amashuri y'imyuga ashobora kudufasha kugira ngo twiteze imbere cyane cyane
none intambanyi yo kutiga amashuri maremare kubo mubona muri iki gihe cyane cyane mu ntara muyoboye nizihe ntambanyi zituma batabandanya amashuri yisumbuye abakenyezi n'abigeme
cyane cyane usanga hari igihe usanga icya mbere nakivuze ni hagisanga baba bahurumbira kujya kubaka hakiri kare icya kabiri nawe usanga uburyo ugasanga ababyeyi urazi ko hari igihe bavuga ati abahungu nibige kuko nabo bagende badufashe ibikorwa icya gatatu nuko nibaza ko nabo nyine batahimirizwa cyane n'ababyeyi babo kugira ngo babibumvishe ariko twebwe nje kuvuga nkabura amatari mu manama dukunda gukoresha turakunda kubigaruka kuko ntakunda gukoresha amanama abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye iyo duhuye nabo ndabasanze ku mashuri iyo ndabashiriye nk'imipira y'ugukina cyangwa ngiye kubaramutsa ako kenshi nkababwira nti burya mwebwe nimba mumbona mpagaze ngaha ni uko nashoboye kwize kaminuza ndabwege nimba mukeneye kugera nkaje buryo bwize kaminuza
nibyo koko none nkabura amatari abagabo bo ubuyoboye ubona hari ikibazo babibonamwo kuba ubayoboye bayobowe n'umukenyezi barakurikiza amategeko nk'uko akazi kabo kabibasaba atakibazo
ego jene abantu ndakubwira ko n'umuhanuzi wanjye wa mbere ari umugabo kandi icyo dukora neza cyane tubikora twumvikana nta ngorane nini no mu bindi bishata by'intara abakenyezi bake mugabo urabona ko n'abagabo nta ngorane iyo tugiranye inama nk'umukomiseri wewe n'umugabo n'abandi benshi n'abagabo ariko urabona ko tujya turi ko turakorana kandi ingingo buri amatara afashe ni kuri nabishyira mu ngiro nta ngorane nini mbona
Reka ikiganiro ni ikiganiro gihijambo abanywanye biradijwe rya Amerika reka dutangure tuje ku murongo tuze ku nabanyene bashobora gushikiriza ijambo ariko mbere yaho reka tumira mate turagaruka mu kanya murakoze cyane
Mariam
sabwe Shikandi na mukigo generaza na kumvise.
Mukama wanje, uracyari muri ivyo n'ukuri. Nimba utagenda?
Ngenda he. Niko ndasorongora duharage, shiri nkono kuziko. Nce nigira kuri miyo mu rubanda maweg.
Aho n'ukurugira uvuge yuko utazi yuko tugiye gutora abagize komite y'umugambwe.
None ivyo twebwe bituraba kwiga. Hari abagore babonye baca kuniganira ivyicaro vya politike. Ndakwisabye.
Maria, uti nibituraba?
Eka.
Biraturaba nyene. Kuko muri politike uburenganzira bwacu burangana n'ubw'abagabo. Mbere jewe ndi mu bitoze. Aha nari nzi kuza ku mijwi ryawe.
Ngweki, jewe ndaguhijwe. Ishwe mama wanje ntunkwegere. Nk'ubu honye ne wa mugabo yoseruka asanga uri kunyinjizamo politike. Norara ku rusambo.
Be none, agateka kacu tutagaharaniye mu kugira uruhara mu bya politike. tuzogahabwa nande dufise uburenganzira bwo gukina politiki kuri kwami
aha no kurutambesha uragiye kwitoza muri komite y'umugambi
aha
inkoko kazi yubahuka ibiki sake zitabuje
yo ivyo ari magera byarageruye mbwire Mariamu nabandi bumvireho kugira uruhara mu bikorwa bya politiki ni uburenganzira bwa muntu wese yaba umugabo cyangwa umukenyezi
Ako na akamo, mutewe na studio Ijambo, igisata cho kumenyesha makuru cha Search for Common Ground Burundi.
Radio Ijwi ry'Amerika isamira niri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri Sanga, aho tugiye kuganira n'umutumire wacu, Madame Nadine Gacuti, buramatari w'intara ya Bujumbura. Kubijanye n'abakenyezi n'abigeme baja mu nzego z'igihugu zifata ingingo ntambanye bahura nazo n'impanuro yobaha ko nk'umukenyezi ari muri zo nzego akandi kabazo mbere ko tuja ku murongo tubaze abanywanyi nabo nyene ibibazo n'ivyumviro bafise nk'umukenyezi intambanye mu rugo abafise kubera amabanga abashinzwe muri leta mu gihugu ni nkizihe muhura nazo uhanura iki nabari muri zo nzego nabo nyene kumbure bashobora kuba bafise amabanga akomeye ariko kandi bafise n'amabanga mu rugo nk'umukenyezi
ego inama n'ibyo bura kuko urazi umukenyezi mu rugo umukenyezi usanga ariwe tegura byinshi ari wakora ibikorwa byinshi mu rugo ariko rero ikikuru nuko uwo mwamwubakanye iyo iyo bitahura byose birakunda kuko iyo udahari nawe akahaba iyo waduze wagiye gukorera hagati mu gihugu akahaba nawe birafasha cyane kuko abana muba mufise barabona yuko umwe hari bashobora kuba babona kuba afise undi mugeyi ariko arasuganiriza ikindi naco kubera uri mu nzego uteza kuba wabiteguye neza ku buryo n'ibyo mu rugo byose neza bikagenda neza ego
nirakoze cyane reka tuje ku murongo twakire abanywanyi biradishwa irya Amerika duhere kuri Pascal uranyumva
ego menda bumva
mwiriwe neza Pascal kibazo cyane cyumviro masa majambo make cyane
ego nari ngi se ikibazo kibazo makumubaza
ego
usanzwe iyo umufasha wavuga ukenyezi mu rugo yarasanzwe ko ni imibare bayama bakamwizera bakamusinga ayo mabanga akomakomeye kenshi arakunda gufatirwa n'ibintu by'akazi urasanga baje baramukeneye cyane ku kazi gusumba wowe umugabo uba umwanya umukenereye muri ako kanya yokwifata ko gute cyangwa nk'umugabo womuhanura nyene yokwifata imbere y'umugore we yabaye umutegetsi umugabo yokwifata gute umugore ushobora kwifata gute
urakoze cyane Pascal kaduha kanya Madame Nadine Gacuti abishure umwishure ute Pascal Madame
Pascal abagize ikibazo cyiza amajambo make ikintu no mwishura Pascal ni uko iyo bamukeneye iyo umukenyezi bamukeneye muhira canke ku kazi nari nakishije mu kibazo navuze nti byose bivana n'ukuntu mwese mu byumwe mwe mwubakanye mu bitahura iyo mutahura usanga kenshi atantambanye nini hari kuko usanzwe urugo ni babiri iyo umwe adufatiriwe mugenzi we aramufasha mugabo buca wibagira ko uri umukenyezi mu rugo kuko akazi muraza amasaha agatangurira gatangura isaha imwe n'igice kagahera isaha icyenda n'ibiri mugabo uriho mu nzego dufata ingingo uriho habura amatara washobora gusanga umwanya wabaye muremure ugasanga ufise ibindi bikorwa byinshi ariko nicyo tuma no mu rugo bica byononekara rero icyo nohanura gusaba abagabo ni uko buza baratahura bakamenya ati umukenyezi wanje arafatiriwe kandi ko afatiriwe negerezwa na byo kubimufashamo kandi nkamushigikira cyane cyane gushigikirwa nicyo nama ndiko ndavuga kuko atagushigikiye hari gusanga byinshi bitagenze neza ego nicyo no kucura Pascal
Radio Ijwi ry'Amerika isamira niri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda reka twakire na Anise uranyumva Allo Anise
Amahoro
neza Anise
Sa
Shikirize kibazo cyangwa icyumviro
Ego ikigano turiko turabona no munsi ndacyumva yuko turiko turavuga intamba mu mukenyezi akunda kugirana cyane cyane mu nzego z'igihugu
kugira ngo ego komeza
bese nga mu Burundi no kuvuga yuko abanyeshuri benshi basanga abo mu gitsina gore bari mu ishuri ari benshi twebwe rero mu Burundi twavuga yuko abadamu bamaze kwijukira akamaro k'ishuri bamaze no kukabona kubera mu nzego z'igihugu ntanamuntu abasanga kuko kenshi warasanze abadamu hari ikigega cya mbere cy'umukuru w'igihugu cyanke bari mu nzego zihambaye n'ubuye turiko turavugana urabona yuko ari mu rwego rukuru mu nzego zitwara igihugu nicyo gituma icyo nagomba namusabe yuko arabye aho abakenyezi bageze uno munsi kuko ho mu gipolisi umengo barengije abarenga 60%. Nicyo gituma nagomba namusabe ndamubaze ko ahantu abona Uburundi bugeze na cyane cyane mu guteza imbere umukenyezi abona ari hehe imigambi bafise mu ishyirahamwe ry'abakenyezi niye kugira ngo umukenyezi na cyane cyane umukenyezi n'irimizi ashobore kumenya byinshi mu mateka mugenga n'ibihe murakoze
urakoze cyane reka duha akanya madame Gnadine Gacutsa kwishure duga ku ijambo madame
ndagomba tenda mushimire kuri icyo kibazo cyiza abagize ati nk'umukenyezi urabona ko mu Burundi abakenyezi bunye bari mu nzego zitandukanye yavuze yuko baraba n'ibyegera abicegera cy'umukuru w'inama ntegezamateka y'i Burundi harimo umukenyezi n'amashingamateka muri icegera cya kabiri nawe nyine n'umukenyezi ariko ndagira ndamubwire nti icyo ntigikwiye gusa abakenyezi urumva twese tuzahaguruka kugira ngo duteze imbere igihugu kuko urazi ko nta terambere rishyirwa inyuma umukenyezi kuko cyashe usanga urazi no mu mihana urabye ruguru mu mitumba kuko usanga kenshi n'umukenyezi ariwe araba urugo cyane ugasanga niwe abagije urugo ugasanga niwe arondereza urugo cyane rero nk'aho yavuze ati turiko dukora icyo kugira ngo duteze imbere umukenyezi n'imizi turabikora koko kuko icyo dukora cya mbere tubanza tukarondera n'abadufasha mu nzego zitandukanye kandi na leta y'u Burundi burya yarashyizeho urwo rwego kandi urwo rwego nayo rushyizeho yamurikurikiranira hafi mu bikorwa byayo rero nkavuga nti muri ubwo buryo dufise n'aho ari buke turatugerageza tugakoresha amanama kuko ubona ababyeyi yuko ari urwego rwacyo kuva ku mutumba gushyika ku rwego rw'igihugu rero bajya bari ku mutumba usanga byoroshye kubakoresha cyane bitarenze no gusora amafaranga ubarinda gukoresha ariyo bari ku mutumba niwo jisho ku bisanzwe by'ihuriro abere niyo bakunda gukorana cyane n'abagiye abakenyezi bandi kugira ngo barabukunda gukora udukoperative two kwiteza imbere bakakibagira icyo bita amashyirahamwe yo kwiteza imbere amashyirahamwe yo kwiteza imbere natwe icyo dukora tugerageza kurondera ababafasha mu migambi y'ayo mashyirahamwe kandi tuba twabikoze hariho byinshi tumaze gushyika ko cyangwa tukaraba abakenyezi b'abapfakazi cyangwa turakunda abaturage nabo nyine kubafasha mu kubaha utuntu n'utundi twaronse hirya no hino twa dodoye rero ubundi imigambi dufise ni myinshi cyane kandi tukaba twibaza yuko ikiringo ko bagiye bongereje ikiringo kuko ikiringo cy'ihuriro babonye ari gito ubundi bari kuba yumviye ko bacyongereza kugira ngo dushobore gukora ihuriro abariho baheze ikiringo bakoze ikintu kiboneka ku mukenyezi bibaze yuko imigambi irahari ariko rero turakunda kugira ikibazo cy'uburyo ariko turizeye yuko kuko ubunye turakorana n'amashyirahamwe ya sinuwate za unifam turibaza yuko ibyo byose bidufasha kugira ngo dushobore gukora iyo migambi tuba twihaye cyane cyane ubu dukorera mu byo bita sensibilisation guhumiriza ukuntu umukenyezi akwiye kwibeshaho ukuntu umukenyezi akwiye kubana n'abandi cyane cyane la cohesion dans la communauté ibyo rero ni ibintu dukunda gukorera ko cyane kugira ngo haboneke koko umutekano urama kuko umukenyezi niwe afiteza gufata iya mbere mu guhagarira amahoro n'umutekano icyo rero giheje ibindi byose tubona bigarubije kuko ahari amahoro n'iterambere cyari kukira
yego murakoze cyane Tubuze aratwumva yuko nimero ya telefone bashaka kuduhamagara ko kugira ngo bashikirize ibibazo n'ivyumviro ni 1-202-441-91. Ndasubiramwo nimero mushaka kuduhamagara ko kugira ngo mugire ico muterera mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi ni 1-202-441-91. Dusubire ku murongo turayo abandi batumi banywanye bariko baraduhamagara, ariko mbere yaho reka madame Gacuti ndakubaze ikibazo cerekeye hari ku rwego mwavuze yuko hari intambanyi z'uburyo, ariko hari ku rwego rw'ihuriro muri mu ry'abakenyezi canke ku rwego rwa leta, ku rwego rw'intara, uburyo mwaba mufise kugira ngo mufashe abakenyezi bijukire kubandanya mu mashuri yisumbuye nabo nyene bashobore kuronka babandanye baronka uburyo bwo kuja muri izo nzego zifata ingingo z'igihugu.
Murazi ukubisanzwe si umukenyezi wenyine n'abana b'abigeme n'abahungu, murazi yuko leta y'u Burundi ihagushiraho abanyeshuri bo mu Burundi mu mashuri y'intango ariko biga ku buntu, sivyo? Biga ariko ku buntu n'umukenyezi n'umwana w'umwigeme arimwo. Rero icyo tena babwiye kicyo turakora cyo bita guhimiriza, kuko kuvuga ati twaba duvuga ngo ababigeme bose tuca tubarihira amashuri amahera y'ishuri mu mashuri yisumbuye cyangwa tubahe uburyo bunubu, ariko icyo dukora turagerageza gufashiriza hamwe n'abandi kujya tukubya leta y'u Burundi yamifasha mu gutanga amakaye umwaka ushuri utanguye, gutanga amakaye ku bana b'abigeme n'abana b'abahungu bose kugira ngo bose bige. Ariko twanga ko umwana w'umukobwa w'umwigeme aguma inyuma, kandi ubu baramaze kubitahura, ubundi urabona ko no mu ishuri usanga ari benshi, kandi ugasanga nibo bana baronka n'amanota menshi ugiye kuraba, usanga nabo nyine bashobora kuba n'aba mbere cyangwa aba kabiri mu ishuri. Biboneka yuko umwana w'umwigeme nawe nyine atari inyuma. Icyo dukora nta kintu twavuga ngo dukorere umwana w'umwigeme wenyine, tubikorera umwana wese bose n'ab'igihugu, abana b'abigeme cyane, aricyo turosa amakaye ari iki tuyabahera hamwe hose ku mashuri bigako.
Urakoze cyane rwose, reka twakire Innocent, muranyumva?
Ndakumva.
Yego, shikiriza ikibazo cyangwa icyumviro.
Ni icyumviro. Mu bisanzwe cyuko abakenyezi nabo bajya mu ruhara rw'intwaro turabishima cyane, ariko ubazwe nko mu ntara ivuga mu gihugu
alo Innocent dos ijwi ntitukumva neza, usubiremo. Innocent
turabishima kabye alo
ugerageze ugabanye radio yawe gato hama uduze ijwi tukumve neza.
Oya intaragundi mpande.
Okay, duzijwi. Ndiko ndumva amajwi angaruka ko ariko komeza.
Nariko ndavuga. Nariko ndavuga yuko abakenyezi bo mu ntara zo mu mitumba bo mu ntara za ruguru zo hagati. Hari ukuntu nabo nyene bikengera ugasanga imenga byabateye ubwoba kuza mu ntwaro. Ariko nasaba yuko mwoza murabahimiriza abatazumva neza kugira ngo nabo babyumve, ariko kandi hariho n'igihe ucusanga n'abafasha babo bashatse nk'ukumenga bo bibangira kubera amazi ko umukenyezi ari waraba ibintu byinshi mu rugo, ugasanga igihe ari mu bintu by'intwaro bimwe bimwe biri mu rugo ugasanga umenga ameze nk'ivyopfa cyane, nawe ugasanga yipfujije yuko umufasha wiwe ari we yose abikurikirana, ariko kaburazi yuko abantu babagabo badakunze kuba bashoboye cyane ibintu byo mu rugo. Kuvuga rero yuko mwabahimiriza kugira ngo nabo babyiteho cyane, ariko muhimiriza n'abafasha babo kugira ngo baze baraborohereza.
Urakoze cyane Innocent. Umupfasoni Nadine, ukwikengera nk'uko Innocent abivuze kiracyari ikibazo gikomeye ku bijyanye n'iterambere ry'umukenyezi mu gihugu canke ku rwego rw'intara muyoboye.
Jena tuka yuko mkenezi umu umurundi kazi nukuri unye arawa nafashu hoye. Nuguza kwa yike ngeera. Ayiko yu namba miyavuze ki hira shika kwa uogu waka nye. Ata mye merira kujamu mwajizo mdego kuwela ili mili indi. Ayiko nuguza ni kujizi amo nikimye. Bugamo kugira ngo umenye kane kushowora kushowori zondego kujizi amo. Nuko kubichangu ufati kugira ngo uje mwajizo kakindi ingo. kuba kuba uri umugambwe sibyo cyanke uri ahantu bashobora kuba bakubonye kushoboye ari mu mashyira hamwe niko nabitanwe ndabivuga rero nk'umunye umukenyezi wawe ashatse nko kujya mu mugambwe ukaca umubuza nta nzaza zo baza bamukore muhira kugira ngo bamuhe amabanga kandi hari abandi bakenyezi bariko barakora rero nkavuga nti byiza niba bareke ari nk'umukenyezi wifugije gukorera umugambi cyangwa amashyirahamwe ikiniki ashobora kumufasha kugira ngo nyine yiteze imbere bibaze yuko abagabo batoba intambamizi b'abakenyezi babo kugira ngo nabo nyine biteze imbere icyo nacyo twebwe mu ihuriro ry'abakenyezi twama twabyigishije aho duciye duhimiriza n'igihe tutuma ko n'abagabo kugira ngo tubahimirize kugira ngo bashobore guhurumbira abakenyezi babo bahurumbire kujya mu mashyirahamwe kujya mu migambwe naho nyine kuko kuvuga ati baradukumiriye kandi ari wo bikumiriye mu kutajya ahabona naho nyine n'ikibazo
murakoze cyane rwose Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga turiko turihweza ukuntu umukenyezi yotera imbere kuja mu nzego z'igihugu zifata ingingo intambanyi ahura nazo na bimwe mu byo yokora kugira ngo yishire aje habona amenyekane yongere ahabwe ayo mahigwe y'ukuja mu nzego ziyobora zifata ingingo reka twakire ku murongo n'uwitwa Leon Leon uranyumva
ndabumva ku ijwi ry'Amerika
mahoro neza Leon
nda mahoro mahoro murakomeye ngaho ku ijwi ry'Amerika
turaho turashima uduhamagaye uri he
bahamagaye indi makamba mukayogora mu majyepfo y'igihugu cy'u Burundi
ni byiza cyane Leon shikiriza ikibazo cyangwa cyumviye
ego natanguye gushimira n'uwo mutumire na hanyuma nashaka ndamubaze cyane cyane turumva turabona no ikibazo abakenyezi bafite mu Burundi ni kibanza cyiza cyane kandi haba mu nama nshinga amateka reka ni mu nzego zifata ingingo turabona yuko bariyo ariko twagomba tubabaze ntitwigera tubona ijwi cyanke uko tubona abo boba bagerageza gushyikiriza aho bahagaze ibyaba mu bihanze igihugu tubona yuko abakenyezi benshi bagenda kugwa ku ruhande ruba rurimo abashingantahe tubona bobo ko bashobora kugira ati tubandike iki dushyikiriza iki kandi niho duhagaze nta handi tugirane ntibashobora kuhaza ntabanduka tukabona yuko baguma bari muri bya mu ruhande rw'abashingantahe nyaka gituma rero twashaka umutumire na cyane cyane ko yagiriwe ubuntu akaba ari mu nzego zishobora gufata ingingo twumvise yuko intara rongo yashoboye kwishikana ku iterambere cyangwa n'uburyo biri mu iterambere arabe turabizi yuko ariyo forum de femme cyane cyane intoze abakenyezi bari mu nzego babahaye barabe bagire bashobore no kurobandika cyangwa kubuza ikintu abasinga nayo babagize ni kibi kandi kigapasa tukaba tuvuga tuti na cyane cyane abakenyezi bakaba ari nk'abamama
Jambo ni gwawe mfasoni Nadine Gacuti.
Ibyo avuze nibaza yuko yoduha nk'akarorero cyabaye aho umukenyezi yemeranijwe. Yo nibaza yuko uko biri kose umukenyezi namwe natuhavahohoterwa ngo bamashyigikira ngo kubera abagabo babivuze. Nagomba gato yinda mu nimba yosura gufata umurongo atubwire muri make nk'akarorero ariko yari kutangura avuga gusa agasa nk'akarorero urujya no uvuga nti murabona bashobora kuvuga ati bafate ko munyamakino mateka barakunda kwivuga ngo bakenyeze imbere bya mirambo ni bazaba batari byo sigira gato ariko uko murazi yuko igihugu ukuri kiba gitunganijwe nuko ngira ngo usanga abagabo ari bo benshi mugabo nikibuza ko n'icyumviro cy'umukenyezi cyo nyine bacumbiriza mbere aho igihe usanga n'icyo byumviro babyemeje ari abakenyezi babivuze kuko nta kintu kimwe cyanditse yuko ari nk'itegeko ryo ryatowe bavuga ati ni itegeko ryajyanye n'umugabo nta namwe byandikiza riraza rizanye n'umukenyezi ko hano no mu bushirangange hari abakenyezi cyangwa izanye n'umugabo mugabo baragira icyo bakora appreciation bakaraba ati none turi polisi ntituritore bakabona yuko ari itegeko rije guteza imbere igihugu cyane bazako cyane cyane tutuhagarara ngaho ariko tuvuga duti kuko yabanje gushima yuko mu gihugu umukenyezi afite ikibanza cyiza uko afite ikibanza cyiza byari bajya yuko n'ukuri n'ubundi arafata ingingo fatiye karerero turafatira ingingo aho turi kandi tugafatira ingingo kandi abagabo bakadukina mu ngiro bibaze yuko icyo yavuze bagihinze gatoya
reka ndabe ndabwiwe ko Leon akiri ku murongo turabe ko hari akarorero yo duha canke kindi yo kongera ko Leon uranyumva
ndabumva kandi numvise n'ibyo umutumire na cyane cyane asa nk'uvuga nakarorero yasabye yuko notanga na cyane cyane nawe nyine ntabiyobewe turabye nko mu bintu Burundi bigiye bikiyemo byarabonetse yuko abakenyezi benshi ahubwo aho kuvuga aho bahagaze baraba abasinga nahe benshi cyangwa ngira ngo ahantu abagabo benshi bababwira ati uku bakaca bagirira uko nyine twe tukabona yuko atari byo tubona bari bakwiye kubwira bari bakwiye kurondera bakerekana aho bahagaze neza na neza kugira ngo natwe abana
abamama bacu bahagaze aha nta guciriyemo Leon none ni igiki kikubwira ko batagize aho bahagaze neza na neza hari hari akarorero kaho abakenyezi bagiye inyuma y'ibyo bagabo bagize canke urafise akarorero neza na neza kugira ngo turabe yuko yo kwishura neza kuko yasiguye yuko ingingo zafashwe kandi zitafatiye ku byo abagabo baba bavuze
nk'akarorero nikuje kure kubera ibi bintu byerekeye dufate bimwe bikigumuka cyangwa abandi bavuga yuko byaba byabaye imyiyerekano cyarabonetse neza nka forum de femme cyane cyane forum y'abakenyezi bari mu nzego batigeze bavuga yuko bo bashyigikiye yuko ari imigumuko tukabona tuti none aba bakenyezi boba bashyigikiye ibintu bisumbye iki na cyane cyane none bo nta bantu hari mu by'amategeko bari babona yuko bikwiye
reka tumuha akanya yongere icyo gira icyo yongeze ko cyo uvuze
aho ndamwishura hose kuko amategeko arafite ingene atunganije igihugu imyerekano n'imigumuko ntibisa no guha akarorero nyakubahwa urabona imigumuko iza ugasanga abaturiye umuntu abona wowe uri umukenyezi uri umumama ukumva ko umwana wawe yagiye mu migumuko bakamuturira wowe uvuga ati imyerekano cyane n'imigumuko cyo ni kibazo cya mbere rero havuga nti cyo yaho bakenyeze muri forum de femme kumva ho tumviye ati ibi n'ibi n'ibi icyo twakoze twavuze duti nimureke inzego zibijejwe hariho bizwa shingiro hariho amasezerano nimureke izo nzego zibijejwe zikore heme tubwire icyo kugwa nta kuvuga ngo kubera wabyutse wumva ati dukore ibi dukore ibi ariko byose bikogwa murarabitegeko rero naho twe duhagaze na twarakoze n'icyo bita twebwe nyene marche pour la paix dufatanije n'abari mu madini n'abandi bakenyezi mu mashyirahamwe atandukanye kugira ngo turondere amahoro mu gihugu imbere n'uko iyo migumuko avuga yabaye kugira ngo duhamagarire abarundi bose kubumbatira amahoro n'umutekano mu butandukane bwacu no mu byiyumviro byacu bitandukanye rero muri forum de femme nacyo tutakoze kugira ngo duhimirize n'ubutukiri ko aka gahengo tufise mu gihugu turafite ko tubifitemo twabigizemo uruhara runiniya cyane kandi n'ubu turabyishimira rero nago madamu uzemurize uyu mutumire ndamubwire nti ikibazo cy'uwawe n'ukuri inyishu iratomoye twebwe nk'abakenyezi tumabitatu turaba tuti amategeko avuga iki amabwirizwa avuga iki uruzo yarenga wese azohanwe uko amategeko abivuga hamuzi yakurikiza nawe tuzoguma turi kumwe nabo tubwiriza urunani kugira ngo tusimbataze amahoro n'umutekano kuko ni nacyo cya mbere dukunda gukorera ko muri forum de femme gutsimbataza bwa mbere amahoro n'umutekano aho umukenyezi wese ari mu rugo hanze agashwara imihana yose n'igikuru cyose cy'ikigo urumva twebwe naho duhagaze mu rwego rwa forum de femme
murakoze cyane reka tuje ku murongo twakire abandi banywanyi biradijwe rya Amerika twakire Johnson uranyumva
ego ndabaramukije
mahoro neza Johnson
murakomeye
ego turaho
ni madamu kirezi mutumire
yego harakumva
narifise akabazo gatoya ku bintu byerekeye abapasoni bari mu nzego hariho site y'umuntu yitwa Rishari Kiramunda yitwa Bujumbura niyuze umupasoni ateza kuba yizi ikunda kuvugira ko umutegetsi yitwa Jacques Bigirimana aracyengera nk'ikiringo cyangwa amezi nk'abiri hariho ibintu yari karavuga hama byerekeye rya yitwa rya Adolphe Nshimirimana mu nyuma hacavuga iyindi forum de femme mugabo ikenewe n'inzego z'ibujumbura bahungiye mu bihugu byo hanze hama mu nyuma hacahishura rero iyo forum de fam y'ibujumbura nibaza ko uyu mufasoni ngira ashobora kuba ariyo arimo mugabo mu nyuma ibintu je numvise ibintu biteye ubwo bavuga kuko baratukanye bavuga ngo abagore ngo bibifa mutima ariko batuka umva iyo forum yindi forum de fam abo bahungiye hanze ita yuko ngo bari mu bantu bashatse gutemba gatsi
ndebe ivyo vyanditswe ku byanditswe hehe yuko batukanye canke batutse iyo yindi forum de fam ara hanu byanditswe canke byashikirijwe no
n'uri byanditswe ni audio yaciye kuri site ya risharikira mu ndara hamwe mu rondera iyo audio ibarungikira yena yumviye nariyumviriye je wenyene nayimviriye nka deux fois umva je nagomba kuba ikindi kintu nagomba kubaza ati ni cyane cyane ku bintu byerekeye n'indero umva kuko nibaza yuko abafase mu bisanzwe n'abantu tudashobora gukompara cyo kimwe na twebwe abagabo na cyane cyane nko mu Burundi abafase nibazi yuko ari abantu nibo banye nibo batanga indero mu rugo nibo basigarana abana hama ikindi kintu nagomba kubaza nicyerekeye kujya kuntu abamenyeshamakuru bashobora guterefona bagaterefona abapasoni bari mu nzego barondera inkuru hama rero hakubishyura bakitaba bagaca babakupirako none ibyo sinashaka kubabaza uwo mutumire nagomba asigurire ukuntu umuntu yobyita yuko ko bari kubura indero
ariko Johnson akabazo kamwe no kubaza mbere yuko umutumira gira ico avuze kuri ico cerekeye abamenyesha makuru bahamagara abakenyezi bari mu nzego za leta bagakupira ko abandi ni ikintu cagushikiye canke ni ikintu wiyumvira ko kiba
oya bivuye ku ni yo ni cyashikiye just ndi mu menyesha makuru ni ikintu cyase umva gishikira abamenyesha makuru bajya bamenyesha makuru usanga bajya bafise ijya efe ya inzamba za humura umuntu arumviriza amakuru naho nibaza ko iradiyo byo kuntu noba ndabibona naho iradiyo yo bitemewe mu gihugu
ariko reka Johnson nibaza ko turi ko tuja muri byinshi cyane rwose ariko reka duha umwanya umutumira kwishyira kubijanye n'ico kibazo cha forum de femmes zitandukanye zagize ikibazo ariko nibaza ko ibibindi twobihuye ndi mwanya ikindi gihe sivyo urakoze
madame
ego madame Gacuti Nadine kubijanye n'ico kibazo Johnson avuze cerekeye ijambo audio yoba yarasohotse ivuga amajambo dashimishije kundi mugwe w'abakenyezi hari cyo muba mubizi ko mugira icyo mubivuze ko
njye ni yabaye cyo kintu kandi ntacyo nuhise wowe yacungise ngira we yarabyuzuye nta n'icyo bavuze ko cyane ariko icyo bamubwira cyoto mwambwira yuko forum de femme ari imwe na forum de femme iri hanze gusa forum de femme irafise icyo bita representation umwe wo muri diaspora yatowe kugira ngo asirikire forum de femme hanze rero uyo nawe ntateye ingorane kuko akorana n'abari Bujumbura nibaza yuko abo bantu nabo ni twatugwi tuba tuko turababwira tuti ni kugira forum igeho haboneka utugwi tuzavuga ngo baharanira amahoro n'umutekano ngo bajye abakenyezi mbitotezwa muko ugasanga n'abantu bari kubaronderera utwo bajya gusa rero havuga nti uri kuraraba ukuntu forum ikoze urabona ko nta mukenyezi n'umwe yasigaye inyuma ni mukenyezi wese w'umurundi kazi kandi ategereza amahirwe gushyigikira nimba bakeneye ko koko umukenyezi yiteza imbere nibaza yuko bo kwegera rwose abatwara urwo rwego rw'ibigo by'igihugu kugira ngo bakorane hama umukenyezi atera imbere nije novuga
urakoze cyane radiyo ya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kenyarwanda tubuze ko muri wa mwanya wa ikiganiro muri sanga umutumire wacu no munsi ni madame Nadine Gacuti buramatari w'intara ya Bujumbura turiko turiweza icyo fasha umukenyezi murundi kazi kugira ngo atere intambwe mu bijanye no kuja mu mabanga y'igihugu mu nzego z'igihugu zifata ingingo reka radusobanurira bimwe mu byo kugwa n'impanuro abafitiye radijwe rya Amerika isamiranije Washington DC Washington DC mu
kino wanyu mu ntara
Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Oriane Tangishaka. Umutumire wacu no munsi ni Madame Nadine Gacuti Buramatari w'Intara ya Bujumbura ku kibazo c'abakenyezi n'ukuntu bo kwiteza imbere cyane cyane mu kuja mu nzego z'igihugu zifata ingingo. Madame Gacuti, akabazo no kubaza kerekeye uko kuyobora n'uko kuja mu nzego zifata ingingo z'igihugu, ubona umukenyezi mu Burundi ashobora gutorwa mu matora y'umukuru w'igihugu akayobora igihugu canke ico ciyumviro kiri kure nk'ukwezi?
Ico kibazo kiranengeje cyane kuko twasabye ikiganiro gushika duhuze, twavuze duti umukenyezi n'umugabo bose batambuka hamwe biga mu mashuri amwe.
Ariko hari ibintu naguciriyemo, hari ibintu bijanye n'umuco, hari ibintu bijanye n'ivyumviro vy'abantu uretse ama
kwishura.
Ego.
Mwarabonye hari abakenyezi bashuye kuba bakuru b'imigambwe batari bake. Bashuye kujya mu habonetse umukenyezi abacegera. Kegera cy'umukuru igihugu cy'u Burundi, bigeze mu kiri kitezida. Uwo mukuru w'igihugu cy'u Burundi ariko rero ico nagira mvuge. Yumva ko bishoboye. Nyumba kwa bishoboye nibaza yuko ata kibazo nakinje. Kibazo ko tampamba cyane umugambi ari mu mushiki imbere ati uwo ni umukandida. Niwe mumva bamutoye yereka ko umukuru w'igihugu gute. Nibaza ko mu kwitodera tarabati ni umugabo cyane n'umugore nta muhanditse ko ari umugabo cyane ari umugore atitoza wenyine. Mugabo nibaza yuko ufise uwagushije imbere cyangwa nimba witoje gato kiwawe ukavuga ati ngiye nk'umukenyezi ngira nanjye nipime. Bibaza yuko amategeko abimurekurira, amategeko abimurekurira naho bibaza ko atangiye ikabose bamutora aramutse atogwa abagenzi amatora bakavuga ati niwe yabaye uwa mbere. Mbize yuko nawe nyene bomuha igihugu akagitwasha.
Ni byiza cyane rwose kuko tutangura kubona ko abakenyezi mu bihugu bitandukanye nko muri Liberia umukuru w'igihugu ni umukenyezi, ngira ngo muri kazoza no mu Burundi bizokunda. Ikindi kibazo cerekeye inyifato canke ukuntu nkawe uri umukenyezi uri mu banga y'igihugu afata ingingo, uwo hanura iki abandi bagenzawe mu byo waba warabonye mu byo waba waraciyemo mu bijanye n'inyifato z'umukenyezi ari muri ayo mabanga?
Ego umukenyezi twabivuze naho uri umukenyezi utegeka gutwarira bose bwa mbere, kandi umutware hajya akeza kuba umuntu n'imico myiza ashobora gukorana na bose kandi agungiriza bose kandi agakunda bose, yaba umukenyezi yaba umugabo. Nishashe
n'umukongera ko. Urakoze cyane. Reka tuje ku murongo wa telefone twakire Gérard, uranyumva?
Ego ndavumva neza.
Mwiriwe neza Gérard, kibazo canke ciyumviye?
Ego murakoze cyane kumpa kanya, jewe ndashimiye umupfasoni intwari we yavuze yuko azizwe mu banga y'igihugu, urumvise yuko ari ibintu bico bihambaye cyane. Urabona nga mu gihugu cyacu ni bake n'ukuri ko ari abana basize mabanga, ni bake usanga barabishije bakabaye mabanga. Ni ibintu byo gushima ariko arabaye komeye, n'ibice byabo muri transport ariko biraduga kandi bishoramera neza, kandi niko bimeze uri kwaraba mu gihugu amabanga yose asabikanizwe bituma no kuri ibintu bigena neza. Umva ari igihugu gihigiwe n'abagabo gusa usanga n'ibintu bitagenda neza mu kazi. Nashaka kumubaza none wiwe kuko numva yuko amabanga yiwe yego me aya ni ntamba ahura navyo antake umuntu w'umumama afise abana cyangwa afise umuntu w'umugabo. Umugabo we ntamo nta bintu washaka kumutegeka kuge birumvikana yuko nubwo ntarabo umuntu arabo umupapa no biruko yuko umupapa ashaka kuguma abona umudamu wiwe iruhande yiwe n'igihe afase nk'ama mission afamufata yo kumara nk'iminsi cyangwa kurara mu ntabyo amabona mu ruzeye mu mibanire yiwe n'umugabo wiwe. Nashaka kumubaza nawe ninahimirije ubundi rwaruka uriko nk'uko yabivuze ariko araba mu Burundi urwarukana ururiga mugabo uriko araba muri za kaminuza
nukuri igitegeri cyashari hasi cyane cyashari hasi cyane bo batari muri bene bya kera ingo n'uzo matarite yuko umukobwa atiga ugasanga ari umwana w'umukobwa kugira agira amashuri ahanitse ubu bishyiraho ikibazo usanga benshi nkuko babivuze basanga inda mu bagabo yego muri ko hari abantu nkuko inyinshi batumeze vuba dati none kugira ngo nawe nimukibona nibakore n'uko ibintu bakoreye batubonye bafise imigabo myiza tuzubazizi ibihugu babe n'abaprezidante ariko hari aba nka Erne Zasson ryabo muri ntuzeye umuke gihugu cyanutse Saliberiya urabona abantu wese aratwaye rwa igihugu cyatekanye ubu ni umupfasi n'izirima kandi natanyeye cyane aranyibarongoye ntuzeye ntibarongoye n'ishyirahamwe ryanutseyo nawe ibyo bigubitse CDAO ntibayirongoye ubana nasanze vrema abakenyezi nabo nyine bagize nukuri natangaye rwose bagize ibintu zeye uruhara nabona yuko nabo nyine afise barafise ingufu z'abagabo ugasanga barakora ibikorwa byinshi kandi byiza nabo nyine nagerageza ariko yahimirije ahimirije n'ubwo rwaruka rw'abigeme ubu ariko aranga mu rundi yego mubariga mu rwo araba nabo nyine baca barashikengera cyane mugabo usanga hari ikintu bavuga yuko ngo abagabo abamama ngo bafise ngo mumanga hambaye ngo arakunda ngo bafashe ingingo ntirisubira ko ngo usanga bafashe ingingo ngo ingingo n'uko usanga ngo itorohereza abantu bose ndaje nango bakubaza n'inyesho kira kinishure ko shosho
urakoze cyane urakoze cyane rwose Gerard urakoze cyane rwose ku byiyumvi n'ibyiyumviro byawe ni bibazo ariko ndabwiye ku murongo ko madame Nadine Gacuti telefone yiwicitse ariko turagerageza kumugarura ku murongo mukanya katumira mate turagaruka murakoze
Kiganza duserukane Boe ohize bose Ngone mumaremo niyo manganya Niche nichara Mugabo kanje mukwe Oh,
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga tubashikiriza buri munsi saa 10 amasaha y'Ikigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi. Uno munsi turiko turaganira kubijanye nico umukenyezi umwigeme yokora kugira ngo yiteze imbere cyane cyane aje mu bibanza by'igihugu inzego z'igihugu zifata ingingo. Umutumire wacu ni Madame Nadine Gacuti, umukuru w'intara Buramatari w'intara ya Bujumbura, ariko umurongo wa telefone wiwe watugoye gato wacitse. Ariko Madame Nadine Gacuti yashikirije yuko mu gihugu umukenyezi w'umurundi kazi ashoboye, yashikirije kandi yuko umukenyezi yipfuza kuja mu nzego zifata ingingo z'igihugu akwiye kuja ahabona hakiri kare, aho no kuvuga kuja mu mashirahamwe atandukanye akwegereye, kuja mu migambwe, kuba karorero yatanze nko kuba nka delegate ku mashure, kuja mu migwi y'abaririmbyi mu mashengero, eka hariho hose umukenyezi umwigeme ashobora gufata ijambo agashikiriza bakabona yuko ashoboye kandi yuko atitinya. Ku murongo wa telefone ariko twabandanyije turonka abanyonyi biradijwe rya Amerika baduhamagara bipfuza gushikiriza ivyumviro no guterera kucokogwa kugira ngo umukenyezi w'umurundi kazi ashobore gushika kure mu bijanye no kuyobora abandi. Turi kumwe ku murongo na Nsabimana. Nsabimana, urafise icyumviro?
Ego ndafise icyumviro no shikirize.
Mwiriwe neza Nsabimana, shikirize icyumviro.
I Burundi busanzwe abakenyezi basanzwe ababa ku rwego rw'imitumba bararongora imitumba, ku rwego rw'amakomine baba babasitaneri, mu ntara bararongora intara, reka hariho n'abashikiranganje. Ariko nuze i Burundi ikintu kitaravamo neza ni uko abana b'abigeme aba bantu bakunda kubakura mu mashuri, nicyo gishobora kuhava kiza kirabitambane. Bari bakwiye nyene kuza gushyiraho ibihano bikaze kuko aba bantu batesha abana amashuri, kugira ngo kumbure abana biga amashuri b'abigeme, hanyuma mu nyuma babe mu nzego zifata ingingo nk'uko nyene Leta y'u Burundi imeze nk'uko yabifashe mu ntoki, kugira ngo kumbure abana abigeme canke abakenyezi babandanye nyene kuba mu barongozi canke se mu nzego zifata ingingo. Hama ikindi ciyumviriyo ni uko abategezi canke se abarongoye amashirahamwe boza barareba baka habaye tuvuge nko mukuru w'ishirahamwe runaka, bagaca bamenya yuko umukenyezi yoba icegera ciwe, kuko n'Imana niko yabishinze yavuze yuko mu by'ukuri umukenyezi ari umufasha w'umugabo, kugira ngo bigende aba bantu. Umugabo umukenyezi abaye mukuru ama umugabo bagafashanya mu majambo makenya.
Urakoze cyane gose Nsabimana. Turashimiye cyane gose, nubwo telefone irikira tugora gato ya Madame Nadine Gacuti, turamushimiye cyane gose kubona yashikirije ivyumviro, yashikirije nivyo kugwa kugira ngo umukenyezi w'umurundi kazi ashobore gutera imbere, kugira ngo agere ku nzego z'igihugu zifata ingingo nabo nyene bagire uruhara. Ndashimiye cyane abadufashije mu buhinga bw'ivyuma muri kino kiganiro. Ndashimiye Innocent Kimenyi yadufashije muri aka kanya. Ndashimiye namwe mwese mwaterereye mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro kuri mikro hano i Washington DC. Mwari kumwe na Oriane Itangishaka, mubandanye mwumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.